Nyange.
Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese muteza biri radio isanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igiciro kizwi cy'usaba igitabo cy'inzira ngo na amafaranga 300,000 y'amarundi nayo abasaba yarenga ngo ni inkozi z'ikibi zisahura abanyagihugu muja kuvyumva bivugwa na komiseri mukuru w'igipolisi kijejwe uruja n'uruza komisariya de migration yahoze yitwa PAF. Mu bice bimwe by'intara ya Burunga bamwe mu banyonga amapikipiki ngo baratera kajagari bakanashamirana n'igipolisi. Muri komine Kayanza abakenyezi ngo ntibarijukira kwandikisha amatongo ku buryo mu mpera z'umwaka uheze ngo kubakiriwe 150 umukenyezi yari umwe gusa yandikishije itongo. Byinshi mukavyumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric Uwimana.
Sangwa kuri sanze kuri radio isanganiro.
Ndongeye kubaramutsa igiciro kizwi kusaba igitabo cy'inzira passport na amafaranga 300,000 y'amarundi nayo abasaba yarenga ngo ni inkozi z'ikibi zisahura abanyagihugu bivugwa na komiseri mukuru w'igipolisi kijejwe uruja n'uruza. Ariyo komisariya de migration yahoze yitwa PAF mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Maurice Mbonimpa avuga ko mu basaba amafaranga adategerejwe hamaze gupfungwa abapolisi bane, abasivili irindwi n'abandi 15 bakirondegwa. Agasaba abanyagihugu kuba maso birinde kwibwa hakoreshejwe ugwenge mu gusabwa amafaranga y'umurengera kugira ngo baronke ibitabo by'inzira tumukurikire.
Passport igugwa 300,000 uno munsi murazi yuko kuva itariki imwe y'ukwezi kwindwi mu mwaka wa 2025 ariho bayiduza. Lese passe igugwa 150,000. CPGL nayo igugwa 300,000. Ayo niyo mafaranga izo mpapuro zigurisha. Turazi neza yuko kandi twarabivuze n'ubu turabisubiramo yuko hari abantu bitambika imbere y'abantu. Uno munsi harabo tumaze gufata kandi batari bakaho. Harimo abapolisi, harimo n'abandi n'abasivili. Mu mezi abiri aheze twarafashe abapolisi bagera kuri bane bari mu mpimba. Abasivili nabo indwi bafunzwe kubera ivyo. Hariho n'abandi bagera kuri 15 turiko turarondera kubera twabonye ibimenyetso yuko ivyo bintu babigira. No kuvuga rero ipasiporo umuntu ayirihira muri banke, nta mupolisi akora ku mafaranga. Umuntu wenyene n'ogena muri banke akirihira. No kuvuga rero abakora ivyo tuvyita ubugizi bwa nabi busanzwe kuko byinshi twarabonye yuko bitabera no ngaha. Twobwira abantu yuko muri iki gihe canone abantu bogaba bakaguma bagira amakenga ku kintu cyose kuri ibi byo gukoresha ubuhinga bwa none. Twebwe rero ico duhanura abantu nikiye kugira ngo abene gihugu bamenye yuko muri ibi bihe bya none ubwo busuma buraba bakoresheje izi telefone tugendana, abantu bagire amakenga ku kintu icari cyo cyose. Umuntu akahubwira ati jonge kukurondera passport yihuta muhuriye aho mu isoko kwa Sioni hari ugafata amafaranga ugashira kuri imikashi ukamukorera ngo ayo mafaranga ngo yashiriye komiseri generale. Nababwiye abo turiko turarondera 15 n'abandi abantu baraza akavuga ati jewe naraje ngeze hajya ku irembo. Hariho umuntu yambwiye yuko ubigenda uko nuko mugabo birangira anyivye. N'ubu mugende mubabwire ubufisi iyo ngorane abivuge byo kugira ngo uwo muntu dushobore kumutunganiriza.
Turabandanya amakuru twabateguriye inyubakwa zidakwiye hamwe n'uburyo muvuduko wa internet ubukene bw'umuyaga nkuba n'ubumenyi buke ngo kuri benshi mu bagize amasendika ngo ni zimwe mu ntambamyi zihanze uguhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ubuhinga bwa none digitalisation mu Gifaransa nk'uko byavuzwe mu nama rukokoma igira kaneruna n'impuza amasendika kuri uyu wa gatanu. Celestin Savyimana yasubiye gutogwa ngo arongore urugo runani akaba yamenyesheje ko hanabaye intambamyi zifatiye ku butunzi n'ikena ry'ibitoro hamwe no gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Tumukurikire.
Intumbero nyamukuru urunani rw'abakozi guharanira inyungu abakozi n'akazi. Izo nyungu baziharanira gute? Urumva akazi kagizwe n'inkingi zine. Inkingi ya mbere n'akazi kabereye. Hariho byo guteganiriza kazoza. Wumvise abavuga ngahe by'amapansiyo, wumvise abavuga byo kwivuza bya mituwere, bya NSS byose birimo. Urabona nk'ibya mituwere urahura abantu bidoga ko batavuzwa neza. Ibyo byose rero ni ukubirabe. Wumvise vyerekeye ibiza bizabiraza nkuko ibyo bavuga mu France transition juste kiri nacu ni biganiro mu kazi dialogue social ni byinshi rero hari gisata gikomeye cyerekeye ingena boteganiriza kazoza mu bisata by'imyuga mito mite économie informée mbe na monde rural abantu baronka aho bivuze ma defini menshi none raba uhereye kugihugu none ntubona ko dufite ingorane z'ubutunzi haruzi hakana ibintu ntibyazimbye ibitoro biroroshe kuronka ibintu nkenerwa byaraduze imiti yaraduze ifumbire mwesha abanyagihugu bumva ariko baridoka ko batahiruka kuronka ifumbi ibindi navyuhura ubuzi imishahara imeze gute imishahara arize imyaka tuvuge 10 uhereye bijye byabaye GDZNR uko yari ni kwiri mu bice bimwe bimwe bahariho politique salariale yashizwe hego ni sawe politique salariale yaragiza kunguko mugabo utwo turushubaronse wafashije iki ibintu byaciye bizimba ubu rero uroye kuraba uko ifaranga ryacu rivunjwe kuko ibintu bikenye ni mukozi kugira meregwe neza nuko zijya nkingi zine na kubari ziba ziteye imbere ya mbere nuko abafize akazi kameze neza kamuhu mushahara uwo mushahara umufasha iki kuronka ahaba kuronka ivyo afungura kuronka aho yivuze na madefi menshi kubera rimwe rimwe ingorane z'ubutunzi dufise ndi ngahe iwacu mu Burundi urabona hose ziriko ziraza Afrika hose urabona biriko biye ubwo twe turagerageza uko dushoboye kuvugana n'abategetsi cyane cyane leta nyine na leta yo kwigora uhereye ku bakozi babo no kudakorera leta leta iramuraba kugira ashobore kumererwa neza mu buzima bwiwe
Isanganiro Inami sumbingimba
Harumwigisha metre responsable wo kwishure nshingiro yo mu mitakataka muri commune Bubanza intara ya Bujumbura amazi iminsi itana afungiwe mu gasho k'inyamiramabi ka commune Bubanza akaba yagirizwa kuba yarashurashuje umwana wo mu mwaka wa gatandatu kuri iryo shure nyene atakongwa na mutwaza inda nkuko ababanyi b'uwo mwana babivuga baba abandi barezi baba baharanira gateka k'abana muri iyo commune bose basaba ko uwo murezi Yohana wahisunzwe amategeko hamwe yo kwa gigwa nico caha mu gipolisi bakamenyesha ko bakiri mu matohoza n'inkuru dukesha mugenzi wacu Space Caritas kabanyana korera ibubanza tuguma ibubanza nyene aho amabarabara amaze kononekara cyane muri commune Mpanda ngo ari menshi bigatuma atatera mbere rihashika haba ku mitumba mu mazone canke muri commune yose abanyagihugu baserukira abandi muri iyo commune babivugiye mu kiyago buramatari w'intara ya Bujumbura yagiranye nabo hari kuri uyu wa gatanu mu nyubako ya commune Mpanda Aloyse Ndayikengurukiye arizeza abanyagihugu abamenyesha ko bagiye kuraba ingene amabarabara amwamwe yosanugwa n'inkuru ya Space Caritas kabanyana
muri ico kiyago buramatari w'intara ya Bujumbura yagiranye n'abaserukira abandi mu mazone no ku mitumba igize commune Mpanda haravuzwe cyane ikijanye n'iterambere ngo ridashoboka atama barabara meza ahari abitavye inama bamwe bamenyesheje ko amabarabara atari make ku mitumba no mu mazone yononekaye cyane bigatuma biyunguruza bagira ikibazo
ariryo ripfa ku muzinda rigasika mu ruce rikabandanya n'inyuma y'ikibirarira hasiga irateye agahinda kuriryo barabara hararuze iterambere twari kuronka ngaho mu rugazi wacu kubera ibarabara ubu kugera uno munsi nta muntu ava kumujinda ari ku moto ngo asike ahatuye adatembye kabiri gatatu kandi n'ukuri turakora ibikorwa rusange turagerageza kucibira iryo barabara ariko uyo munsi tugiriwemo imvura nayo iba yatubonye ibyo twubatse byose ikisambura iri barabara ryacu ryaduteye ubukene uno munsi n'urose utwasora nta kironka umumotari aduhereza ngo atumujanira kubwira ko imoto yiwe ikihwera
kimwe mu bituma ayo mabarabara yononekara ngo ni miduka minini minini iza gupakira ibikoresho nk'ikariyeri n'ibindi
amakariyeri amabuye amatuveni byose biva mu ikomine ya Mpanda amabarabara akicwa nayo mamotokari atwara ibyo bintu abitwara mu gisagara muri ya ntara yacu nyene uzubona haje shene y'amahoho ngo nayo muri obuha hakaza ayandi ngo takora igikorwa kidunaka cha leta ayo rero yica kya barabara akagenda atanikori arishe muri komine.
Aloyizi ndayikengurukiye yishuye yizeza abo banyagihugu abamenyesha ko bagiye gukora ibishoboka kugira ngo amabarabara mwamwe asanugwe.
Ikici barabara ni bimwe twavuga ya kwa mustaneri yo barajya gihanga randa amabara yose mu kwiga mu karabi byo twumuringa tukazo proposa yuko hariho makeyo kogwa kenshi biragora ko yo ja mu ikaburimbo urumba turabisaba mugabo decision yo ikaburimbo sibura matari birafise urundi rwego bwigwa ko mugabo ivyifuzo turabishikiriza
ariko kandi abarongo intwaro ngo babandanya bahimiriza abanyagihugu bakora ibikorwa vy'iterambere rusangi ku mabarabara akigendeka spesikalitas kabanyana muri komine Mpanda radio Isanganiro.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Burunga ho bamwe bamwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki mu bice bimwe bimwe by'iyo ntara ngo basigaye batera kajagari y'abajejwe umutekano bashaka kuraba ko bafise ibyangombwa gushikaho batera n'amabuye abo bajeje umutekano urongoye igipolisi mu karere k'ubumanuko abivuga aranegura iyo nyifato akamenyesha ko bidashoboka ko mu gihugu kirimo amahoro ngo hokumvikanamwo amasasu aswa hejuru kubwiyo ngendo agasaba ajeje intwaro gufasha kugira ngo abo bakora uwo mwuga basubizwe ku murongo naye buramatari w'intara ya Burunga agasaba ajeje intwaro n'umutekano mu makomine kugirisha inama abakora uwo mwuga wo kutwa ukunyonga amapikipiki muri kuno kwezi kwa gatatu ni nkuru ya Elize Kwizera.
Ubutwari gipolisi mu karere k'ubumanuko bw'igihugu avuga ko mu ntara ya Burunga muri zone mabanda ya komine Nyanza hamwe no kugituro cy'imakamba ku mugwa mukuru w'iyo ntara abunguruza abantu ku mapikipiki bamaze gutera amabuye abajeje umutekano mu gihe baba bari mu kazi kabo ko gusuzuma ko abakora uwo mwuga bafite ibyangombwa. Mu mabanda ngo abapolisi babiri barakomerekejwe n'amabuye, imakamba naho umwe mu bunguruza abantu arakomeretswa n'urusase mu mishamirano yabaye hagati izo mpande zibiri. Iyo ndongozi mu gipolisi iranegura inyifato y'abakuru uwo mwuga kuko muri bo hari abakora badafite ibyangombwa nk'impusha zibaha uburenganzira bwo kunyonga izo ngendeshwa, kandi ko niyo bahagarise bari makosa baca basesa ubunguruje bakibandaniriza. Avuga ko bitumvikana ko humvikana amasase araswa hejuru mu gihugu kirimo amahoro kubwiyomvo, agasaba abajeje intwaro gufasha gusubiza ku murongo abakora uwo mwuga. Mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kane byavugiwemo, buramatari w'intara ya Burunga Parfait Mboninyibuka yasabye abajeje intwaro n'igipolisi mu makomine agize iyo ntara gukoresha inama abakora uwo mwuga muri kuno kwezi, kandi ko igituro cyose cyogira indongozi aho ziri zitagikora naho zikanagugwa ku buryo ukora uwo mwuga wese agira igituro atwagwa ko. Imakamba imishamirano hagati y'abakora uwo mwuga n'igipolisi yabaye mu mpera z'umwaka uheze, bamwe mu bunguruza abantu ku mapikipiki bamenyesheje ko abapolisi babasanga ku bituro byabo atayi baranga bafise ibishobora gutuma n'abasuma bikika mu kiza, kandi ko hari n'abarenganywa mu kwakwa amafaranga naho baba bafise ibyangombwa. Ku mugwa mukuru w'intara ya Burunga Elise Kwizera, Radio Isanganiro.
Tuve mu bumanuko bw'igihugu tuje mu buraruko muri komine Kayanza ho abakenyezi bo muri iyo komine ngo batarijukira kwandikisha amatongo mu gisata kijejwe kwandikisha amatongo mu Kayanza. Bivugwa na Olivier Bayubahe arongoye ico gisata amenyesha ko ku bantu 150 bandikishije amatongo yabo mu gice ca nyuma c'umwaka uheze umukenyezi yabaye umwe gusa. Olivier Bayubahe yibaza ko kimwe mu byo babituma bituma abakenyezi batandikisha amatongo ari mico y'ikirundi aho ivy'urugo vyandikwa ku mugabo bigatuma rimwe na rimwe naho yoba ari umukenyezi yaguze itongo ahitamwo kuryandikisha ku munega wiwe. Tubibwirwa na Patrick Nsengiyumva.
Ibiharo dukesha igisata kijijwe kwandika no gutanga impapuro ndangatongo mu Kayanza vyerekana ko kuva mu kwezi kwa Ruheshi kugeza mu kwezi kwa Kigara mu mwaka uheze abantu biyandikishije basaba impapuro ndangatongo bagera kuri 150 ngo muri abo nabo abagera ku 70 bakaba kugeza ubu barazihawe abandi nabo amadosiye ajanye na zakabakiri karigwa. Olivier Bayubahe arongo ico gisata amenyesha ari koko abakenyezi batarijukira kwiyandikisha kamatongo ngo kuko muri abo 150 yakiriye barondera impapuro ndangatongo mu gice ca nyuma c'umwaka uheze umukenyezi yabaye umwe gusa warongoye igisata kijejwe kwandika no gutanga impapuro ndangatongo mu Kayanza amenyesha ko byo babiva hanini ku mico n'imigenzo y'ikirundi ituma amatungo y'urugo yitirwa cyane cyane umugabo Olivier bayuba harongoye igisata kijejwe kwandika no gutanga impapuro ndangatongo mu Kayanza avuga ariko ko ugutunga urupapuro ndangatongo bifite akamaro kanini ngo kukuretse ko bigabanya amatati afatiye ku matongo ngo urupapuro ndangatongo nyerego arashobora no kurugwatiriza muri banki agahabwa ingurano yo kurangura imigambi yo kwiteza imbere warongoye igisata kijejwe kwandika no gutanga impapuro ndangatongo arashima ariko ko abanyagihugu bo mu Kayanza bariko barijukira cyane kwandikisha amatongo yabo agatanga karorero ngo ko nko mu gice cy'anyuma cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu mirongo ibiri na batatu aribo basavye impapuro ndangatongo mu gice cy'anyuma cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abagera kuri mirongo itatu na bane ngo akaba aribo basavye impapuro ndangatongo nayo mu gice cy'anyuma cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu hasaba impapuro ndangatongo abagera ku mirongo ine na kabiri ngo mu gice cy'anyuma cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane naho ngo abagera kuri mirongo itanu na batanu akaba aribo basavye izo mpapuro ndangatongo mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
akaba ari no ngaha ndangirije amakuru twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye yakoze na Yahike Uwimana yamfashije mu buhinga bw'ibyuma mugire ibihe byiza ngaha iwanyu